Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya kabiri Kigarama n'umwaka wa 2025 tutse namwe bagenzi mwashimye kuri kirara cy'Nzamba cyatawe ndabahaye mwewe canke mwaramutse bivanye naho muherereye rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kuba ashimikiye kuri zingi nkuru nkuru zikurikira. Burundi bikorwa byiza ndonge no gufasha mu bikorwa by'iterabwoba n'ibintu bitaramenyekana kuko bikorwa mu kinyegero. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoshyiramwe Parsemen mu gihe kuri uno wa kabiri hatunganijwe inama y'igihugu yo kugabira hamwe ibijyanye n'ibyo bibazo. Faustin Ndikumana asigura ko byiza ndonge bituma ababikora batunga bidaciye mu mategeko igihugu nacyo kahombera. Imidogo myinshi mu banyagihugu bo muri komine Muyinga bivuye ku itangwa ry'imisegetera bavuga ko ririko rikogwa nabi aho ngo birigwa batunze bagataha uko baje bavuga ko igikogwa atabakozi bakwiye bagishyizwemo. Muri komine Ruyigina ho abanyagihugu bihereza ibinyobwa cya Simusi bavuga ko batakironka kuko abakidandaza basigaye bakinyegereza kugira ngo bakigurishe menshi. Icupa ryahora ku 3,500 urugeze ku 5,000 n'ayandi ni mu kanya sanga ikanze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa Musa. Ibintu bijyanye n'iyeza ndonke no gufasha mu bikorwa by'iterabwoba ni ibintu bitazwi neza hano mu Burundi kuko bikorwa mu kinyegero kandi ababikora ntibigera bakurikiranwa. Ibyo bivugwa n'ishyirahamwe Parsemme akaba ari mu gihe kuri uno wa kabiri hatunganijwe inama y'igihugu yo kurabira hamwe ibyo bibazo. Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe asigura ko ikibazo cyiza ndonke ari cyo gituma abantu batunga bidaciye mu mategeko bigaca bituma iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu muri rusange rihahombera. Tumukurikire.
Bwa mbere hoho ibituma ubwo bukozi bw'ikibi bwo kweza amahera bene yaciye mu bukozi bw'ikibi n'ubusuma biza kubera ibyaha bibiri bijanye n'ibiturire usanga kenshi biri mu bihugu basanga ivyo vyaha naha mu Burundi birahari bitazwi canke ngo bihanwe. Ni cya bita agissement ifite ni ukuvuga gutunga umurengera cyane abantu badashobora gusigura neza ibiriko biratuma amahera bene yaboneka. Namwe rakasanga avuye mu kunyuza amatungo y'igihugu cyane ugasanga abantu bako bakora ibyo kugutaraza urumogi n'ibindi ibiko gusanga bibonjijwe n'amategeko ugasanga nibyo biri kuratanga amahera menshi cyane. Hanyuma n'ikindi ni ukuguca abayeza ugasanga bashikorashira mu bikorwa by'iterambere ngo nabagwiza atunga bakomeye mu kubaka amazu meza amahoteli ibiki ugasanga bari kuberekana ko arabagira neza mu gufasha abantu kusaga ya mahera rero ariko abonekera mu bikorwa cy'ibengo abantu bari bagiye neza ayo mahera iyo yavuye. Indikateri gituma ku bihugu bikunda kubonera ko ngaha mu Burundi bigaragara n'ushobora kubaza mbega ibintu byubakwa muri imobiliya y'amazu yubakwa muri gihugu cyane gisagara cya Bujumbura uvuga yuko ari amabanki yoba atanga uburyo cyo bita financial power sector banking. Biragaragara neza yuko amabanki mu Burundi ari manini ahanini agizwe n'amabanki y'ubudandaji ataraba atanga ingurane yo kubaka amazu kabiri nayo. Ibyo bigaragara ko iyo imobiliye mu Burundi ishobora kuva iva ahandi muri ibyo bihwanye n'ibyo kunyuza amatungo cyangwa ibikorwa bindi bitemewe n'amategeko. No guhana rero kuko iyo utabyigije no guhana usanga atabihari.
Kugira ibyo bintu bijyanye n'iyeza ndonke biranduranwe n'imizi mu Burundi, Faustin Ndikumana asaba ko ibyo gukorera mu bifuri byoranduranwa n'imizi abafise amafaranga bakareka kuyabika mu ngo zabo bajana mu mabanki hamwe no gushyira amategeko atomo ibijanye dusse dukurikire Faustin Ndikumana gushyira mu personne
ubwambe nka Burundi nuko ahanini hari ekonomi informe 70% y'ubutunzi bw'igihugu n'abantu bakora ibintu bitabgaragara bitari buryo bita ekonomi formere badatangira makori batagira iki uko bene ubwo butunzi kenshi usanga n'amakori bwigaragaza umwe batanga n'amakori ari kandi bariko baragurira ku makori iyo ekonomi informere usanga izwi abantu cyangwa ekonomi suterene urari ibintu byinshi bikogwa mu Burundi mengo ntivyemewe kandi biko birakogwa ibyo se mafaranga y'agaciro bidanazwa ku ruhande ibyo se usanga biko birakogwa mu zana zitandukanye usanga umengo abantu ntibamenye ibintu biriko ariko barakora biko birababisha ikigira kabiri ni iby'uko amabanki atarakwira cyane cyembe to de vyo financier se bituma abantu badashira ibikorwa byabo mu mabanki ugasanga bamenye ko ari n'amabanki mu byo ariko barakora byose agacanza bya bindi rero by'uko usanga abantu babirika amahera mu mazu tezorisation kontre forte zorizaso cyangwa mahera akajya kunyegezwa mu mabanki y'ibindi bihugu hanze bakayatwara ayanyegezwa hanze nk'uko waramenye kandi ngo usanga naha mu Burundi ibijyanye n'ukoresha za informatique n'imerisation y'ibikorwa by'amabanki bikaba bikomeye cyane hanyuma ikindi ni usanga n'abategetsi bamwe bamwe bari mu budandazwa by'amabuye y'agaciro by'ubutare udarwa butandukanye collision nta confidente yari usanga bose ari mu budandazwa iyo rero usanga n'abategetsi bo mu ntwaro bo hiyucaye n'abandi bari muri urwo rudandazwa na ya mategeko niho haza bakarangira bakingira agatuma ibyo bintu bidashobora kugaragara abaraba mu busuma cyangwa mu kunyuruza cyangwa mu bindi bidashyira n'amategeko hanyuma usanga n'amategeko mu gihugu cy'ubundi ntazwi ariko arigishwa ntameze neza nka bijya byo kwerekana amatungo by'abategetsi mbere ko byinjira mu mabanga bakayerekana kandi bayavuyemo ari ukugira n'ubundi bakinge ko atabutunzi budasiguritse ushobora kuba buvuye mu bindi bintu bitameze neza imikozi ubukozi bw'ikibi cyangwa kunyuruza amatungo y'igihugu bose mu zo k'ikibi yabonetse ku bantu bashinzwe amabanga kwigisha abantu n'amagashyira n'amategeko meza no guhanarira kuko iyo utabyigije no guhana usanga atabihari
mbere kubandanya n'amakuru dukurikire akamu gategwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi inamahoro
gukinga ihohoterwa kugwaruka rukiri ruto no gutahura uko babangamirwa amashure abavyeyi abagenzi tubigira ivyacu kurinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina
bidogo n'inyishi munyagihugu bo muri komine Muyinga intara ya Buhumuza bitabaye isekeza ryo gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu iriko yatangwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kubanyikiza sida abo banyagihugu biduka bavuga ko birirwa banamye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba bibanza iyo misegetera itangirwamo bagataha tayironse basaba ko kongerezwa abakozi bajejwe kwitanga kugira ngo igikorwa cihute maze baje mu bindi bikorwa n'inkuru ya Julienne Muzinga
Iryo sekeza ryo gutanga imisegetera irimo umuti w'ica imibu ririko ribera mu bibanza bitandukanye rikaba ryatanguye ku munsi wa gatatu bamwe mu banyagihugu bavuganye na radio Inzamba bavuga ko batishimiye gato uburyo icyo gikorwa kiriko kiragenda bose bavuga ko icyo gikorwa kidatera imbere kubera ubukene bw'abakozi aho usanga mu kibanza kimwe hari abatarenga batatu abanyagihugu nabo bakaba ari benshi ku buryo atabanyagihugu ijana bo babakigwa ku munsi iyindi ngorane ni icikagurika ry'ubuhinga ngurukana bumenyi buguma gucikagurika bigatuma imisegetera igira itangwe bidashoboka ko yinjizwa mu mashini
turafise cyane kuva ku munsi wa gatatu y'imisegetera itanguye gutangwa bamwe muri twebwe twaje kuva kuwa gatatu baneraba uno munsi ni kuwa gatandatu hariho abatararonka imisegetera kandi amatike baramaze kuyatwakiriza ikibazo kiriho bwa mbere nuko hari abakozi bake ugasanga icyo gikorwa kiriko gikorwa n'abantu batarenga babiri cyangwa batatu ugasanga umusegetera babanza kuwukura mu gitekerezo cyawo bakazingurura bagafata uwa mbere bagafata uwa kabiri bagafata uwa gatatu kubaronka misegetera myinshi wibaza nk'uronka misegetera nk'itandatu bakarinda kuyifota yose hanyuma rero ugasanga ibyo bitwaye umwanya munini kandi bikogwa n'umuntu umwe gusa cyangwa ugasanga hari abantu babiri barindiriwe n'abantu benshi cyane aho usanga umuntu yashyitse nk'isaha imwe yo mu gitondo bagashikana saa kumi n'imwe atarashikirwa bwaca bikagenda uko nyene agasura akazinduka agashikana isaha cumi n'imwe z'umugoroba atararonka umusegetera ukawutondera iminsi ibiri ibindi bikorwa byose wahora ukora ukabihagarika dusaba rero n'ukuri ko bokongereza abakozi bakaba benshi kugira ngo abantu ntibirirwe bicaye barindiriye umusegetera n'inzara mu nda ibindi bikorwa byo mu rugo ugasanga nta mwanya wabyo wabihaye
abo banyagihugu barashima kigoro ka leta ko kubaronsa imisegetera ariko bagasaba ko icyo gikorwa coshigwamo abakozi benshi kikava mu nzira
urakoze Jean Muzinga imidogo ni yose umunyagihugu wo muri komine Ruyigi ni mu ntara ya Buhumuza nyine bihereza ikinyobwa cya Primusi aho bavuga ko abakidandaza bakinyegeza kugira bakigurishe ku giciro cy'umurengera icupa rya Primusi rigurishwa amafaranga 500 mu gihe igiciro cyashinzwe na leta ari 3,500 basaba abajejwe intwaro kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta n'inkuru ya Bonfils Niyongere
nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo muri komine Ruyigi bihereza ikinyobwa cya Primusi babitumenyesha abadandaza basigaye bakinyegeza kugira bakigurishe ku giciro kiri hejuru y'icyashinzwe na leta aho kibonetse icupa rigurishwa amafaranga 500 mu gihe igiciro cyashinzwe na leta kitarenza 3,500 ibyo biri uko mu gihe abaje intwaro badasiba gusemerera kuzofatwa ariko agurisha ibyo binyobwa ku giciro kiri hejuru gitashinzwe na leta bazohanwa ariko bakabirenga ko basaba ko ibiciro byashinzwe na leta byo kubahirizwa
tugasaba leta n'abaje guhara ko bahagurukira icyo kibazo cy'ikinyobwa kugira ngo tukironke twebwe abanyagihugu byoroshe ku ibere ya leta na cyane cyane ko ubu twebwe abanyagihugu tutakihereza icyo kinyobwa kubera ko niyo kibonetse baca bakigurisha amafaranga menshi
kuri ayo makenga yose uruganda rwa radiyo Nzamba agateka kawe twagerageje kurondera abajeje intwaro muri komine Ruyigi kugira batange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefone zabo ngendanwa
urakoze Bonfils Niyongere ntungaje dusozera n'amakuru nkabashimiye mwebwe mwese munseze yombi ngashimira na bagenzi banje umwe wese ugite ciwe bamfashe kubatukaniza mugire amamubaho kwanyu n'ubyanyu na gahwanda